Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri izingi nkuru nkuru zikurikira. Ubwo bane bwinshi makozi bo ku bitaro Tanganyika Care ni nyuma yaho umuyobozi w'ibyo bitaro asohoreye itangazo rivuga ko kizakazirizwa gutanga amakuru yerekeye umurwayi. Inyuma yaho hamenyekanye ko ibyo bitaro bivura abarwayi ba Wazalendo, FDLR na FARDC ku mazina y'abasirikare b'u Burundi. Abavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura baratewe umutima uhagaze n'igurirana ry'abana bo mu ibarabara, basaba leta n'amashyirahamwe atandukanye guhagurukira icyo kibazo. Ifashanyo y'imfungurwa y'impunzi bari mu Burundi irashobora guhagarara kubera ubukene bw'amafaranga. Ibyo bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa, aya n'ayandi ni mukanya sangwe kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa. Abakozi b'ibitaro Tanganyika Care bari mu bwoba bwinshi nyuma yaho umuyobozi w'ibyo bitaro asohoreye itangazo ryibutsa abakozi ko kizirekazirizwa gutanga amakuru yerekeye umurwayi. Ibyo bikaba byatumwe n'uko hari amakuru yamenyekanye ko ibyo bitaro bivurirwamo abagwanyi b'Abanyekongo ba Wazalendo hamwe n'aba FDLR na FARDC, bose bakivuza banditswe kubasirikare b'u Burundi. Ni inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Inyuma y'amakuru yavuga ko ishami ry'ibitaro Tanganyika Care byo muri quartier Nyabugete byuzuyemo abantu barashwe, bivugwa ko ari Abanyekongo, abandi bakavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bakekwa kuba ari aba FDLR, Wazalendo hamwe n'aba FARDC. Ubuyobozi bw'ibyo bitaro bwaraye busohoye itangazo ribuza abakozi bavyo gutanga amakuru yerekeye umurwayi. Bamwe mu bakorera kuri ibyo bitaro bavuga ko ari iterabwoba kuko abagwayi batabonwa n'abavuzi gusa, ahubwo bashobora kubonana n'abandi bose bitura ibyo bitaro, cyane cyane ko amakuru ajyanye n'akarangamutima k'umwuga w'ubuvuzi atigeze aja habona ku byerekeye abo bagwanyi n'ico bagwayi. Bamwe mu basirikare bitura ibyo bitaro bavuga ko bababazwa no kubona abo bagwanyi bafatwa neza kurusha abasirikare, kandi bagakoresha impapuro zo kwivuza z'igisirikare cy'u Burundi bita bon de soins mu Gifaransa. Bavuga ko itangazo ry'ubuyobozi bw'ibitaro atashoriza gufasha ko nyabuna umuco wari ukwiye gutangwa n'abarongoye igisirikare, cyane cyane ko abasirikare bari muri Congo abakomerekerayo badafatwa nk'abo bagwanyi, kandi bamaze n'amezi icenda bataronswa agashiruka bute. Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rukaba rutarashobora kuronka umuvugizi w'igisirikare ngo agire ico ashikirije kuri abo bagwanyi bavugwa nk'abasirikare canke ubujejwe igisata c'amagara y'abantu mu gisirikare DSS.
Urakoze Pierre Gahungu. Ababyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura batewe impungenge n'igwirirana ry'abana bo mu ibarabara, bavuga ko aho bigeze leta hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana bohagurukira icyo kibazo, ngo kuko haba hari abantu bakuze binyegeje inyuma y'iyo gwirirana ry'abana bo mu ibarabara kubw'inyungu zabo bwite. Ni inkuru ya Julienne Muzinga.
Nk'uko bishikirizwa na bamwe muri abo babyeyi babona uko abo bana babayeho mu ibarabara, bavuga ko biteye agahinda kubona abo bana n'ibyo birirwa barakora. Bavuga ko benshi muri abo bana ari nabo barungikwa gusopa no kwiba abantu. Iciyongeye ko ngo ni uko uretse ingeso mbi bahandurira, amagara yabo abangamiwe kubera ibiyobyabwenge birirwa baranywa.
Ari Bujumbura abana bo mu ibarabara bakwiba abazi benshi ikigo harafite ikitaro akwitaregeza abo bana ni basa cyane. Abenshi bagizwe n'abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka icumi. Ibaze kubona umwana w'imyaka cumi ari butumura itabi, abandi bafite uducupa turimo kora n'agahinda nk'abavuyemo. ikibazo nuko bafite abantu babatuma kujya muri jungle bagasenga basaba amafaranga kandi ayo mafaranga bayasira aba barundi kagusenga turasabye leta yacu ababyeyi bagateka k'abantu ko bahagurukira ibi bintu abo bantu batuma abana kujya mu barabara bagahanwa bakurikijwe amategeko
abo babyeyi babandanya basaba ko leta yotegekanye inyigisho zo kwigisha abo bana kugira ngo bashobore gusubira mu miryango yabo kuko benshi naho bafite imiryango batacyemera gusubirayo kubera kumenyera ubuzima bwo mu barabara.
Inzamba
imidogo ni yose marimyi bo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Burunga imvu akaba ari aborozi b'ibitungwa baboneshereza mu mirima basaba bajejwe intwaro gukurikiranira hafi ico kibazo ni inkuru ya Everine Mukeshimana
nkuko amakuru ava muri bamwe mu barimyi bo muri komine Nyanzarake abitumenyesha ngo mu gihe cici baragirana ingorane n'aborozi bafite ibitungwa cyane cyane inka babonesheriza mu mirima canke bakaja kuragira mu myonga y'abanyagihugu aho isi cyayuma igataka nuvera ivyo ngo aborozi babikora kuko badategura ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa byabo mu gihe cici basaba abajejwe intwaro guhimiriza bene ibitungwa kuri mu bwatsi kugira birinde amatati yama yaduka hagati y'abarimye n'aborozi
muri komine abarimyi baritoka cyane mbere n'imanza nyinshi bakora duka n'ibitungo basigaye bagira ibibashira kuko abarimyi bakabifata rero hariho n'ibice bigenda amazima yongo kuko umuntu atunga igitungo akagira gatisayire byinshi ntibamenye niyo byagiye biragenda bifashika kure kuko usanga abantu babitoye ntibabatsi kandi n'ugifatiye mu ndimo arabagiye mu kibano ntamenye nyine cyo icyo gitungo kenshi kijya kigenda amazima yo leta nayo abatwari nabo nganya bahimiriza ko abafite ibitungo aho bikurikirana kugira ngo amatati yaturutse ku ibyo bitungwa yagabanuke
kuri ayo makenga yose uruganda rwa radiyo Inzamba Agateka Kawe twagerageje kurondera musitaneri wa komine Nyanzarake kugira atange umuco kukiriko kirakogwa kugira ngo aborozi b'ibitungo cyane cyane b'inka bareke kuzitembereza ku gahinga ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yewe ngendanwa.
Urakoze Virine Mukeshimana ishyirahamwe impuzamakungu rijejwe ibifungurwa PAM yagabisha ku kibazo c'impunzi ziri mu Burundi bivuye ku bukene bw'uburyo bw'amafaranga icyo gisata cyawo ni kiragabisha ko imfashanyo zifungurwa zigenewe impunzi zirenga ibihumbi 130 ishobora guhagarikwa mu ndwi iza bikaba byashyirijwe mu itangazo iryo shyirahamwe yashize habona kuri uyu wa 24 mu kakaro ibiri muri uwo rwandiko tubibwirwa na Bertrand Ngendakuriyo.
Impunzi zirenga ibihumbi 130 ziba mu Burundi zishobora kubura imfashanyo y'ibifungurwa ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa PAM niryo rigabisha rimenyesha ko rifise ikibazo cy'uburyo kugira ribandanye kwitaho izo mpunzi ku bw'iryo shami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abenshi muri izo mpunzi bahunze indyane n'intambara zo mu buseruko bwa Congo bakaba bashitse mu Burundi barondera umutekano imiryango yabo ibayeho irindira imfashanyo z'ifungurwa zitangwa n'abagiraneza kugira ishobore fungura. Ishirahamwe PAM rimenyesha ko izo ngorane z'uburyo zimaze gutuma rigabanura imfungurwa zitangwa mu makampi. Ibyo iryo shyirahamwe ribonamo ingorane nyinshi ku bijyanye no gufungurira neza impunzi na cyane cyane abana n'abasinzikajwe n'ibindi bibazo ngendanwa. Iryo shyirahamwe ribona ko hamwe ata buryo bundi bubonetse mu maguru masha abafashwa bashobora guhangwa n'inzara hamwe no gufungura nabi. Imwe mu miryango y'impunzi ishobora kwigira izindi ngendo zitari nziza zo guhiga ibyo bifungurwa bivanye n'uko atanubuzi baronka kugira hakingigwe kwizo mfashanyo zihagarara gushika mu kwezi kwa munani umwaka wa 2027 ishyirahamwe PAM rimenyesha ko rikeneye amafaranga agera ku miliyoni 35 z'amadolari y'Abanyamerika. Umuyobozi fata kibanza w'iryo shyirahamwe PAM mu Burundi Arduino Mangoni ahamagarira abafasha cyo kimwe n'amakungu kugira icyo bakoze vuba mu kwirinda yuko ibararigwa hakagira abahasiga ubuzima.
urakoze Bertrand ndakuri yoni nunga hachutu sozera no makuru nga vashimi mwebi mwesi mwanteze yombi nga shimina na wagenza nje umwesi ugitichiwe na mfashukua turu kaniliza mugire homa mwagwe mwanyan mwzanyu na gahwane.